mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Biriwe neza ncuti muteza amatwi igano vy'Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda cy'ukumwe mu igano vy'eno genekerezo rya 2022 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri siya 18 muri kumana Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibigano vy'ino mwanya
birateye akahinda hari nuwo aba yakuziyotire ari amahera yakuranye ariko kugeza uno munsi benshi bafise amarira kubera ayo makiri hariho benshi tutagiriyo dusoroma tutagira n'amatongo turi mako dusoroma ngaha mu gisagara.
Uyu ni umwe mu badandaza badandariza amabarabara atandukanye igisagara ca Bujumbura batewe impungenge n'amafaranga bakwa kugira ngo baronswe impuzu izwi ku izina rya jire badandaza bambaye. Abatari bake rero bafise utubazo dutandukanye kuko amafaranga arihishwa atari amwe. Twabarondereye umuco ku tubazo dutandukanye bamwe muri abo badandaza bibaza muze kuguma ku maradiyo yanyu biza guca mu ica gice c'inkuru ziba ziriko ziranuganurwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina amaze ndabwire muri make ko abategetsi bo mu bihugu bitandukanye bigize umuryango w'ibihugu vya Buraya bari mu nama rukokoma yatanguye kuri uno wa kane ikazohera ejo i Buruseli mu Bubiligi kugira ngo bige kuvyerekeye umugambi w'Ubwongereza wo kuvana akarenge muri uwo muryango. Hivyinshi ku ino nkuru turaza kubashikiriza mu makuru yacu ari imbere. Indi nkuru ivugwa muri make nuko umukuru w'umurwi wa ONU ujeje kugarukana amahoro muri Sudani y'Umanuko Jean-Pierre Lacroix yatangarije mu nama y'umutekano yatangarije mu nama y'umutekano ya ONU kuno wa gatatu ko izashikirijwe na leta y'ico gihugu kubijanye no guhagarika intambara bitashize mu ngiro. Lacroix avuga ko intambara zibandanya ukuri kwamye mu ntara zitandukanye za Sudani y'Umanuko. Jean-Pierre Lacroix avuga kandi ko ivyo ari ingaruka y'ingingo zifatwa nabo ku mpande zose zigwana bagizwe n'uruhande rwa leta hamwe n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta babandanya gushigikira intambara. Ni mu gihe userukira Sudani y'Umanuko muri ONU Joseph Amumu Malok we yavuga ko leta yifuza kubona iyo ntambara iheze. Aha tukibutsa muri make ko intambara muri Sudani y'Umanuko imaze imyaka irenga itatu hagati y'abasirikare bashigikiye Perezida Salva Kiir n'abashigikiye Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Iyo ntambara ikaba yatumye abarenga igice c'abanyagihugu ubu batagira ico bihereza kwera ubukene. Ibitero vya misile vyakozwe n'igihugu ca Iran muri Syria kuri no wa gatatu ku birindiro vy'abagwanyi b'umuhari wa leta ya Kiislam vyateye impande zikomeye hagati y'abagwanyi bashigikiwe na Amerika n'abasirikare ba Iran n'Uburusiya basanzwe bashigikiye na leta ya Syria. Hari haheze imyaka ishika kuri 30 Iran idakora ibitero nk'ivyo. Itangazo ryasohowe n'igisirikare ca Iran rivuga ko ico gitero cakozwe mu ntumbero yo gutanga ubutumwa bwo kugabisha abiyahuzi bakorera muri ako karere n'abari hirya yako karere gato. Yamara ibinyamakuru bikora muri Iran vyatangaje ko nyabuna ubwo butumwa bwari ubw'igihugu bidacana uwaka na Iran arivyo Israeli, Arabia Saudite na leta zumwe za Amerika. Amerika imenyesha ko abagwanyi fasha batari mu gikorwa cyo kugwanya leta ya Syria canke ya Iraq yamara ko batazoreka kwivuna mu gihe batewe canke mu gihe hatewe abo bicuditse hamwe. Igihugu c'Ubudagi catangaje ko kigiye gukura abasirikare bacu bashika ku 280 muri Turukiya hamwe n'indege zijeje gucungera umutekano n'izitwara imizigo. Iyo ngingo yafashwe n'inama nshingamateka y'Ubudagi kuri no wa gatatu aho yatangaje ko abo basirikare bazokwimurirwa mu gihugu ca Jordani. Ningingo isotse nyuma yaho igihugu ca Turukiya canke abashingamateka b'Abadagi gushika muri ico kibanza. Ivyagaragaye nk'ikibazo c'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri gitegerezwa kubanza gutoregwa umuti vuba bwango. Abasirikare bari muri Turukiya kuva mu mwaka w'2014 igihe Turukiya yinjira mu murwi w'ibihugu byemeje kurwanya umuhari wa leta ya Kiislamu. Ico gikorwa kije cyongera kubindi byagaragayemo ukutumvikana hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Kuti bakunzi z'Ijwi ry'Amerika muri ko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. abari mu Rwanda muratwumva tanko manze kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi tuha ikaze muri kino kiganiro mushobora kumva n'ibiganiro byacu muce ku rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rwa kwa Facebook address yacu ni voa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ndabahanikaze mu kiganiro cyanyu arico gwacu kuva kuri no wakani Bujumbura hariko arabera inama igira gatanu y'amashyirahamwe yigenga n'igisata cabikorera utwabo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge wirika neza ariko arakurikirana ivyo nama mwiriwe Eloge
Amaho neza byane
iyo nama yitabwe n'abantu bangana gute ikabigamije iki
abantu inama bayitabye sibake bakaba bava muri ibyo bisatuje kudondagura ariko kandi harimo novuga n'abaraba ibisata bya politiki kuko hari nk'abaserukira inama y'abashikiranganzi bo mu karere k'ibihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC kumbwo mu bizi hiyongeye ku gihugu cya Sudani ni ukuvuga rero ikigamije si kindi ikigamije ni ukugira ngo ihakaryo abayitaba bagizwe n'abikorera utwabo bagizwe n'amashyirahamwe yigenga n'aba bafata ingingo kugira ngo bose barabire hamwe bahanahane ibyiyumviro bongere bakarishanye ubwenge bongere berekane iby'umuntu wese yashoboye gushaka ko muri kahise hamwe n'intambamyi yagize mu gisata ciwe umwe wese aherereye
Eloge iyo nama ibaye mu gihe abari mu runani rw'amashyirahamwe yigenga amwamwe muri karere ka Afrika y'ubuseruko EAC bari bandikiye umunyamabanga mukuru we muryango w'ibihugu byo muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko bavuga ko batazokwitabira iyo nama kumvu ahanize umutekano buba baje
Diya na bati baje nkuko mbere umunyamabanga mukuru wa EAC asanzwe no mu Burundi Libe Hampu mukiye kwabitubwiye yavuze ati abantu twanabonanye babwira abanyandikira ariko yavugize ati iki ni gikogwa cy'umucyaca EAC kandi cyemejwe n'inama y'abashikiranganje y'umuryango wa EAC yuko biteza kubera Bujumbura yongeye kati sinyo nayo nama ya mbere ibereyeho aho Bujumbura muri iyi minsi heza bavuga iby'umutekano ariko mvuga mukekagira ati yaba ayo mashyirahamwe yaba n'abanyamigambo yaba n'abandi bantu ngaha mu karere ka EAC bose turabakeneye bagahanura bagakora ibikorwa bagenewe ariko ku bijyanye n'aya mashyirahamwe nko mu Burundi yagirijwe ko yapimye politike agira ati ibihugu uko byitunganije birashobora gukosora bigashobora guha intumbero amashyirahamwe cyane cyane kubahunze na hagira ati nta gihugu cy'umuryango wa EAC kidafite abantu bahungiye mu bindi bihugu atariko abo bose n'abanyagihugu dukeneye mu muryango wa EAC nk'umuryango umwe kugira ngo baze batere icyo bashoboye ibihugu byacu biteze imbere
urabye muri make ibihugu bitandukanye by'uyu muri uyu muryango bayitabiriye gute ni bande badari benshi ni bande bahaze mu bitigire
kuva kuri uyu munsi urabye twaba kuri ibihugu bya Uganda na Kenya arizo zaserukiwe n'abantu benshi ariko urabye nk'ibihugu bya Tanzania gushika uyu munsi yamaze kuserukirwa n'abantu batatu igihugu cy'u Rwanda haje umukenyezi umwe atarenga ntarenguke hanyuma igihugu cya Sudani y'amajyepfo nacyo kikaba atanumwe yari bwagiserukire muri inama kugeza kuri uyu munsi
urakoze
inyuma gato rero Diane twavuganye n'umunyarwandakazi aho yatubwiye ko we abona ko ari bisanzwe mu gihe indege y'u Rwanda isanzwe igwa i Bujumbura ko ashobora kuza muri iyi nama n'ubwo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yatosekaye
urakoze cyane gose Eloge wirika neza kuri iyo nkuru turaza kongera tugukenere mu makuru yacu ari imbere kugira ngo ubandanye uduha umuco kuri aho bizaba bigeze
urakoze nawe
ayavugwa mu ntara tuyahera mu ntara ya Muyinga ho muce munini w'abanyagihugu wo mu bisagara bitandukanye vya Muyinga batakironka amazi y'amabombo yivongo nuko ayo mazi usanga acafuye batakinwa mu rantunga imvongo nuko ayo mazi usanga acafuye umunyamakuru wacu Moyize Misago atubwira byinshi kuri no nkuru
ayo mazi ya Karemera ahurumbirwa n'abanyamuyinga aho bavuga ko ari amazi kama ayo mazi usanga va mu migezi ku misozi iri ku mutumba wa Karemera. Uwo mutumba uri nko ku birometero 4 uvuye ku mugwa mukuru wa komine Muyinga. Abanyagihugu bakavuga ko amazi ya Regidezo usanga cyafuye kandi ko afite akamoto kabi. Kugira uvome kuri ayo masoko bisaba ko uzinduka kare cyane kuko usanga imirongo y'abantu bayakenera ari benshi cyane. Abadashoboye kujya kuyavoma barayagura. Abanyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko bahitanwe kunywa ayo mazi ya Karemera mu kwikingira indwara z'inzoka ngo kuko aya Regidezo usanga atari meza.
Ibido aho mu Karemera ishitse ngaho mu gisagara hagati usanga ariko arayiguza amafaranga igihumbi no ku mukoni hirya ni kure gose yaha mugabo bavaye baje kuvoma amazi bakoresha ino Karemera abatari bake bayanyoye bagora za tifoide cyangwa z'imicafu cyangwa izankorora bivuye kwa ayo mazi nyine yego kumuza amagara yabo baremera bakazimbwa kwa ayo mazi mugabo akanywa amazi y'isuku kandi agihoshye
uwo maze kugura amazi ya Karemera
cyane gose kuko nshoboye kunywa amazi ava mu robine indwi yose tifoide manayigwaye
yego ayo mazi ya Karemera no yagera hamwe namwe ya Kinjo kuburyo nta gacafu karimo na gatonya kandi aryose kubi ntako no yagereranya nayo ya Regidezo.
Amazi yo mabombo abo banyagihugu bavuga ko bayakoresha mu kuyamesesha, guteka canke ibindi bikorwa byo mu nzu. Aha bakavuga ko ayo mazi ari mabi rimwe na rimwe akaza afise imicafu myinshi.
Kenshi ayo mazi nayo kumesesha, koza mu modoka no gukora mu gikoni
twese tuyakoresha. Umucamake nayo kumesura no guteka no gukoropa nayo kunwa mucamake si meza, niba teshe imisafurisha aca yirabura.
None ko aca mu ibombo bigenda gutengwa cyafura
kubera amatiyo kera arayivyuma. Urumva cyo mu ibombo keshe bakubaca bashiramo imiti imicafu iba yapfuye mugabe muraza aho guhitiye ucusanga asa nabi.
Bamwe mu banyagihugu bakora urudandazwa rw'ayo mazi ya Karemera usanga bazindukira mu mwonga kuyavoma maze ibido imwe ikagugwa amafaranga ari hagati y'600 n'igihumbi. Abakora ako kazi barashima aho bavuga ko kabatungira imiryango.
Akazi ko kudandaza amazi nyene nkavoma hasha ndadandaza koramo amafaranga yo gufasha umuryango muhira ndadandaza ibido n'igihumbi akarindwi 300 iki aka 15 500.
Jewe uyu mwuga ndagakoze ikingo cy'umwaka wose kandi je ndashima karambeshe jewe ntangorane kandi nta bantu mvuga ati barangwara cyane bamvuruga je n'abategetsi bose banyemera nta kibazo kandi ndakorana ibintu by'isuku n'amabido ngajya murayabona arasukuye.
Abadafise uburyo bwo kuyagura usanga nabo nyene bazindukira ku mugezi kuyavoma. Ngabire Evelino muri karitsiye Kibogo yo mu gisagara cya Muyinga asaba abajeje intwaro kububakira ayo mazi ya Karemera mu buryo bwa kijyambere ngo kuko afasha abanyagihugu benshi.
Cyece nasaba nashaka yuko boraba ko ntubayatwubakira bakatugirira n'irya ntuzenya. Hari ikintu cy'igitangi bubaka dushikiramo amazi bakaca bagira akantu k'akayunguruzo amazi akaza ayunguruye ico kintu rero ntakihari. Je narakoze mu bintu bya IRC byo kubaka amazi ico kintu nasanga muri Karemera batakikoze. Je nasaba yuko boya twubakira bakazana n'ubuhinga nkumbure bwa none nyine bukaze bakayaduhingurira kweri amazi yacu ni meza cyane.
Mu gisata cya Regidezo mu ntara Muyinga bavuga ko bobo bamaboza ibikono byabo by'amazi. Nubwo biruko amakuru twahawe ngo nuko ayo mazi iyo bacafugwa n'imiringoti y'ibyuma iyo bishaje canke ibikogwa usanga biriko bikogwa mu matwiyo bigaheza bigacafuza ayo mazi. Muyobozi bw'amazi mu migezi muri komine Muyinga Regi Communal Dolo batangaza ko bariko bakora uko bashoboye kugira banagure ayo mazi ya Karemera narijya afasha abanyagihugu benshi. Charles Miburo arongoye ico gisata muri iyo komine akavuga ko bariko begeranya uburyo.
Twebwe nka Regi Communal Dolo ubu turiko dutegura kwegeranya uburyo hanyuma twegeranije uburyo duce dutangura kuza turakora ayo mazi. Keshi na keshi dusanga ahurira kwa abantu benshi kuko turavye nk'irivomo rya Karemera dusanga rihurira ko ingo zirenga igihumbi zihavoma. Rero hamwe Imana yodufasha tugashobora kwegeranya ubwo buryo bukaboneka turategura ko twasanura ubwa mbere hoho akaza ari menshi hanyuma binabaye ngombwa tukongereza n'imigano yo kuhavoma. Ubwo buryo butabonetse hariho abagira neza bo mu mashyirahamwe bakunda kuza kutubaza gufasha mu gisata cy'amazi hamwe bo tubaza iki amasoko bokora tubona yuko iryo vomo rya Karemera rifitiye akamaro kanini abanyagisagara cyane cyane yuko turishyira mu ya mbere twoshikiriza mu yoko
kuri uwo mutumba wa Karemera hari migezi ibiri ifise imigano itatu wasanga uruja n'uruza rw'abaje kuvoma ayo mazi ikaremera mu ntara ya Muyinga mu buseruko bushyuburaruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
cha bijya bije biranugwa kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akanira byikomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivye
edupinge
edupinge utangike
ne mupinga mupinge umvize ijwi rya Amerika irabeshe ubyigihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nuko rero ku nkuru yanuganuze cyane ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi tuza kubabwira ku nkuru yerekeye abadandaza batembereza mu mabarabara atandukanye udufungurwa dutandukanye amabarabara turiko turavuga nayo mu gisagara cha Bujumbura I Burundi aho bahawe uruhusha rwo gukora ugo rudandazwa mu mwidegenzyo ariko rero hari ivyo barinda gusabwa kugira ngo bashobore gukora ugo rudandazwa aho twovuga nk'ivyambagwa ariyo gile igugwa amafaranga ibihumbi mirongo itatu kuri bamwe abandi ugasanga bayigura munsi ayo mafaranga hariho kandi n'amafaranga y'intererano ku kwezi atangwa agera ku bihumbi bitatu iyo nkuru rero yayo mafaranga harimo ukuri abandi bakabona kwata kuri kurimwo ijo rya Amerika ryagerageje kurondera umuco irongera ragerageza kurondera inyishu ku bibazo bitandukanye bibazwa kuri iyo nkuru n'abasomye canke bakandika ku mbuga zitandukanye umunyamakuru wacu Diane Ndonse niwe yayiciye ijyanino
Inkuru yuko abadandaza batembereza mu mabarabara yo mu gisagara cha Bujumbura barekuriwe gukora mu mwidegenzyo iracafisa gahaze hamwe ni kubijanye no kumenya igiciro nyakuri cy'iyo mpuzu yigire basabwa hamwe n'akamaro kayo nubwo ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko igire igugu ibihumbi mirongo itatu sivyo namba aha kandi wumvirije na banyene kuzigura bavuga ko baziguze ku biciro bitandukanye kandi ku muntu umwe aba tubasanze kuri Avenue de la Grèce
ku bizanzwe aya majire hari habayaguze mirongo ibiri na bitatu hari habaguze mirongo ibiri na bitanu kugeza isano umunota hari habavuga ko bamaze gutanga na mirongo ine
wewe wayiguze ngaha
je nayiguze mirongo ibiri na bitanu
wewe na je mirongo ibiri na bitatu
amafaranga nayiguze mirongo mirongo ibiri
izo gire nta giciro zifite zicemewe neza kuko umwe baramuca mirongo ibiri na bitatu ubundi ibiri na bitanu ubundi mirongo ine bagiye sinzi icyo bagiye bararaba
none muba mwayiguriye hamwe
ego tuzigurira ku muntu umwe umuntu ajejwe ngo ibyo bintu ni umuntu bita ngo Piane
urongoye ishyirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo APEB Pasteur Niragira Vianney aratomora neza uko bitunganijwe ariko imbere yaha tubasomere icyo bamwe n'abandi bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi hari uyu atangura yitwengera ati ha 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 ha, ha. Abo kuri Kotebu nabo bakwa guca bugara bose bakorere mu ibarabara Icyo bikoze abapanzi bibanza ingingo ntiwumuriza hama hatomboye abatakigiye gusumira mu masoko kuko bizobasanga muhira merira ci yakenge mu kurondera amahera mu banyagihugu uyu nawe yanditse abaza ati mwiyumvira ko bizoborohera kuri hayo mafaranga hari n'uyu yanditse ati nibaza ko abo badandaza bazoca bakorera umwuga wabo mu gisagara gusa dusome n'uyu avuga ati jewe ntabyo nshigikiye Tugarukirize kuri uyu yanditse ati ntibari bakwiye gusabwa urufaranga na rumwe abo babyeyi bacu n'abashiki bacu mwibaza ko bizoborohera kuronka ibihumbi mirongo itandatu na bitandatu ku mwaka kandi mwibaza ko bazemeregwa kudandariza mu duce twose two mu gisagara urongoye ishyirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo APEB Pasteur Niragira Vianney ari nawe abajeje intwaro bacako mu gukorana n'abo badandaza avuga ko basabwa ibihumbi bitatu ku kwezi nabyo nyene bigatanga uwemeye kuba umunywanyi wishyira hamwe ayo nayo abandanya avuga ko ari kugira ngo bazoshobore kuzokora isuku mu gisagara aho abo badandaza basanzwe bakorera ariko rero Pasteur Vianney Niragira arabeshuza ayo mafaranga avugwa ko agurijire
avuga ko basabwa ibihumbi 10 bitarenga
amafaranga gukujya jire ni ibihumbi 10 nta kinyegezo kirimo nuwo ndi wari we wese yumva bikedeye ashaka kuturondera tukayimukorera kandi nta nyungu yindi tuyishaka ko wanashaka uwo uvuga ati ndafise umutayere wiwanja yisoneshereza tukabona age kwishonesha ama tukaza tukashira ku nimero bidaceye washaka ni wacu n'amafaranga yo gushira ku nimero akaza kayiriha tukamureka kabiriha mugabe bigaca mu nzira twebwe tubona ko uyo muntu azwi ayo mafaranga natoracishi wacu mugabe ibyo bikagenda gucyo akatwereka ati genda yikoresheje ha akirihira hama kayizana tukayishira mu gitabo cyabandi bari ko barakora kugira ngo ejo ni yafatwa yambaye ntafatwe nk'umuntu yiyahugije nibaza yuko atakibazo byotera ikibazo twese amahera ikibazo nuko yambarajire kugira ngo umutekano mu gisagara ubwo mubungabunzwe
uyarongoye ishira hamwe APEB yibaza ko abatanga amafaranga arenga ibihumbi 10 baba bibwe nabo bashobora kuba batumye akabahamagarira kwishikira ubwabo ku makomine cyanke ku biro by'ishira hamwe biri kuri Atene Primaire mu gisagara cha Bujumbura nubwo kandi bamwe bibaza ko ikibazo cyaba badandaza cyo kuburabuzwa cyakemutse haba namba aba badandaza batubwira uko babandanye bafatwa n'inzego z'umutekano
n'ukuri kwebwa ibi bintu ntitubona neza ikintu badufata bitwa ko twambaye ibyemewe n'amategeko twa tuzi ko bazoca batwemera kugira dusere gutereka hanyuma tuze turabariha kuko eje ayinyene bipfuza kugira barihe muri leta natwe tumenyekane nk'abandi
abamwe bamwe bariko baratembereza ibisanzwe kandi bambaye amajire tubona nibo bariko barafata twa twagomba mutubarize nimba ari byo kuri canka ari byo kutuburagiza tumenye ico imana izodukorera mu nyuma kuko tubona twe byatunaniye
cyane baba bari mu yandi makosa nta kandi karimbi babashingiye mu mwarenze
eka nkubu nkuwo bagira bafatire ngaha anye twari duhagaze ngaho nyene abapolisi bararuruka mu bisi bariko barakoresha baza bamufata ati cyangaha aravuga ati none ngiye mumfashe mu nyagirizo ngo tukubwiye ngugende sinzi ukuntu nyene yabinyanganije ariruka niho gusigara abandi bose babajyanye kandi nta nikosa twabona bagira bamutwarire
birateye agahinda hari nuwo aba yakotiyo ara mahera yakuranye ariko kugeza uno munsi benshi bafise amarira kubera ayo majire nuko mwotugira imbere mukasaba umukuru w'igihugu n'umuvyeyi wacu n'umuvyeyi w'igihugu cy'u Burundi kandi nashobora kwemera abaramutswa ko bicwa n'inzara hariho benshi tutagira iyo dusoroma tutagira n'amatongo turi mako dusoroma ngaha mu gisagara
n'ubunyene urongoye ishyiramo ryo guteza imbere abikorera utwabo APEB Pasteur Vianney Niragira avuga ko hari ibibanza bimwe bimwe batarekuriwe gushikamwo nk'ibikoreramwo abakuru nkahora isoko nkuru ya Bujumbura kuri kioske ya Brarudi hamwe no mu micungararo y'ibanki nkuru y'igihugu ikindi Pasteur Vianney Niragira avuga kubijanye nuko kubandanya bafatwa ni kutamenya amategeko agenga abadandaza kwa abapolisi
ikindi cya kabiri hajya hari na bamwe bamwe mu bapolisi usanga bataratahura neza ineza yavyo bakabitiranye n'abandi abona bone hari gihe mucaka mwigenza ko mugabo tubana kubisigura kugira ngo babimenye ko ikintu kirekuwe n'amategeko cyo kirekuwe n'amategeko itegeko risohotse cyubahirizwa gucyo hanyuma ibisigaye bihagarikwa ruko hajiri birire hagarika nibaza ko arizo mvonya mukuru zona zituma hari abafatwa n'abandi badafatwa
iyi ngingo y'ukwambara amajire no gutanga intererano kwaba badandaza yashizweho itariki 22 z'uku kwezi kwa kane kuyu mwaka turimwo amakuru tubandanya duhabwa n'ishyirahamwe ribatwara nuko iyi ngingo yashinzwe inyuma yaho itegeko ryashinzwe n'umushikiranganji w'ubudandaji ribarekurira kudandaza ukuri kwamye ryo mwaka uheze ritariko rirubahirizwa i Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri uyu muco wose uduhaye inkuru imwe yo makami mbere ko dusezerana matata afatiye ku matongo ariko aratosekaza ikibano mu ikambi ya Nakivali mu gihugu cya Uganda umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo ni watubwira byinshi kuri ino nkuru
ikambi ya Nakivale iri muri district ya Isingiro mu manuko bushyira uburengero bw'igihugu cya Uganda ifite ibirometero kwadrati 183 ariko abanyagihugu b'Abaganda bakaba bakunze kujya baraja kuba mu micungararo y'iyo kambi rimwe na rimwe mbere bagasanga barenze imbibe ahaheruka rero aherutse kunagurwa imbibe z'iyo kambi abanyagihugu rero b'Abanyauganda impunzi z'Abarundi bakunze kwita abataka baca basanga bakuwe mu turere barimwo aho bace batangura kurabana ribi n'impunzi umubano uratosekaye
intu bijyanye n'impunzi n'abataka ntabwo turi kwiyumvanamo neza ushobora kugenda nabi ugashika naho bashobora kukugirira nabi
Ibyo byatanguye ryari?
Ibi bitanguye aho batanguye gucira insharo kuri settlement berekana urugabano rw'impunzi aha muri Nakivare bino kubataka n'impunzi baerekana aho bari gushinga umupaka. Ya ho rero niho twaciye dutangira kubona umubano w'abataka n'impunzi utangiye guhinduka. Nk'ibyo nibyuka bibi kandi ntabyo bahora batugira.
Ibyo kandi biranatuma abana babataka n'abimpunzi yo bahuye bishika bagashihana. Ariko naho nyene impunzi yaganiriye n'ijwi rya Amerika yemeza ko iyo ngeso itari mu bataka bose.
Ubu kabisa abana baraninubana no mu kayira bagatangira kutubwira ngo amataka yacu murimwo, ngo reba inzara iri kutwica, ngo none babahaye amataka y'ubusa. Abana mbese baranagwana no mu nzira ku buryo n'ejo bundi twashoboye kubona umwana w'umutaka ari kugendana imbugita ashaka kuyicumita umwana w'umurundi. Tubyanzurira abarimu babakuriye umutaka ku buryo bamukuye kuri iryo shuri ry'iwacu bamurungika kwiga ku ishuri ry'abataka.
N'uyu mutware nawe nyene aremeza ko hari ugusotorana ariko bidakabije, kandi ati izo ngorane zirazwi no ku rwego rwo hejuru.
Umubano ntabwo umeze neza cyane, ariko twamaze turiko turatanga amaraporo ku badukuriye bakagerageza kujya hagati bagahanura. Ariko iyo abantu babana bahura ibyo bapfa, cyane cyane nk'ubu ikibazo kimaze iminsi kigaragaye ni ikibazo cy'abana babataka n'abana b'impunzi bajya ku ishuri bakagenda bagwanira mu mayira iyo bariko barajya ku ishuri. Bagerageje kukimenyesha abayoboye ishuri, cyane cyane biratangurira kuri ibi byo gusotorana. Ibindi nabyo bikava ko abana babataka usanga bacurira abana b'impunzi n'abakumva ko bababwiye iki jambo kibi, bigatuma rero batandukira gushwana.
Aho byo biva kuri ubu butaka bwabo nyine
nabyo bigafitanye isano, kuko akenshi ari bavuga ngo mutubera mu mataka.
Mutubabarire rero, murumva ko iyo nkuru ifise utunenge tutari duke, ari naco gituma tudashoboye kuyibandanya tuyibavugiriza, ariko tuzoyigaruka ko ejo tumaze gutosora utwo tunenge twose turimwo. Nigaha tugiye kusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara. Imbere yuko duhana agahindukira, ndababwire muri make ko abategetsi bo mu bihugu bitandukanye bigize umuryango w'ibihugu vya Buraya bari mu nama rukokoma yatanguye kuri uno wa kane ikazohera ejo i Bruxelles mu Bubiligi kugira ngo bige kuvyerekeye umugambi w'Ubwongereza wo kuvana Karenge muri uwo muryango. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Ubwongereza Theresa May yavuze ko yizeye ko iyo nama iza guhera habonetse ivyizere yuko ukuva muri uwo muryango ataco bizokwica ku banyaburaya baturuka mu bihugu bitandukanye bagera ku miliyoni zitatu baba mu Bwongereza, co kimwe no muriyoni umwe w'Abongereza baba mu bindi bihugu bitandukanye bigize umuryango w'ibihugu vya Buraya. Bitegekanije ko ku mugoroba w'uno wa kane ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda abategetsi bo muri uyo muryango baza guhura bakumiriye Theresa May kugira ngo bashobore kurabira hamwe kazoza k'uwo muryango katarimwo Ubwongereza. Nuko rero Big Farias aturira imbere kano karirimbo imbere ko duhana gahindukira. Nega kuvi kano karirimbo ndakumisinze ka Big Farias, niko bamwitariki zina giwe ni Desire Muganyi. Duce dusozere kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe. Tuzosubiye guhura ejo nkaho twahuriye. Bimwe mu biganiro twatumiriyemo ni ikiganiro muri Isanga igihe cy'isaha 10. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi araza kugaruka ku ngingo yuko itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 abanyarwanda batari bake bahungiye mu bihugu bitandukanye batazo bagifise ugo ruhusha gwo kwitwa impunzi ico muvyibaza ko ni saa 10 muri sanga